ibiro yaka ikiganiro yaka ni kiganiro kibaze ni amakuru dasanzwe ku buzima bwa misi yose bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yazakiriye mu manuko bw'intera ya Kivu manuko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ikiganiro yaga mukizaniwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitwa Internews ku mfashanyo y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Furaya.
Bivanye naho muherereye ndabahaye gake na mwiriwe. Kaze mu kiganiro yaga mugiye gushikirizwa na Jewe Pascal Ndayishimiye. Kiganiro yaga cyo umunsi tugihere neza na neza kamanyora. Ahishyiramwe by'abakenyezi b'abamenyesha makuru FM hamwe n'umugambi famofone mu kinofunofu bi radio giterambere radio maendereo bahanyigisho z'imisi cyatu abakenyezi batowe kuba banyumba 10. Izo nyigisho zikaba zari zishimikiye kugutwara neza ndetse no kuba imboneza z'abakenyezi. Emmanuel Bimenyimana.
Kuba nyumba 10 barenga 150 abakenyezi ni 33 gusa bonyene. Umukuru wa groupe maya Kamanyora arakeza abakenyezi bagize icyumviro cyo kuja mu bibanza bifata ingingo akabahanura gukora neza ku neza y'abanyagihugu kandi bubaha amategeko y'intwaro. Umukenyezi Janeti Chandazi umukuru w'abakenyezi muri Kamanyora arababazwa n'ingeso z'abategetsi bamwe bamwe bagwanye icyo cimviro c'abakenyezi b'abanyumba 10 aremeza ko abakenyezi bashoboye kandi bazoshobora ico gikogwa c'ubuyobozi. Mwemenya yuko muri izo nyigisho harimwo abategetsi batandukanye icegera ca Mustanire wa Fizi umukenyezi Violeta Nziyimana hamwe n'abandi banyicubahiro.
Isange ishyirahamwe Monisco hamwe n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike y'isange yaratunganije inama y'iminsi ibiri kugira ngo bavugane ingene botorera umuti ikibazo cy'umutekano muke urangwa mu kiyaya cya Rusizi. Ni nkuru ya David Munyaga mwasomewe mu Kirundi na Aimable Kavunja Paul.
Iyo nama ya madzi misi biri ikaba yahuje abaserukiye ubwoko butandukanye bava cyane cyane mu karere ka Uvira no mu kiyaya cya Rusizi. Ikaba yasozerewe kuyu wa gatatu kuwa 14 Ntwarane isange. Ikaba yari ifise inomero yo kwiheza no kurondera inyishu ku bibazo cy'umutekano kivugwa na ntaryo mu karere k'iyaya cya Rusizi. Aba bakaba bashimangiye kucinkozi z'ibibi zamburi impuzi ngenzi zikoresha barabara rikuru ry'igihugu nimero 5 n'ayandi mabarabara yo mwako karere. Ibyifuzo by'ibyokogwa bitari bike bikaba byarashyizweko n'abari bitavyo nama. Mwamenya ko inama isa niyo yategekanijwe n'abari bitavye bafadikanije na Monisco inyuma y'ukwezi kumwe mu ntumbero yo kwiheza ibizo byakozwe n'umwe wese mu bari bitavyo nama ngo bashishikarire gushimangira amahoro n'umutekano mwico kiyaya cya Rusizi.
Turangirize ikiganiro cyacu mu rusenda aho umukuru wa karere ka Barara ya Ruguru Sibatwa abaneza na neza aho inkambi y'impunzi z'abarundi yinjirira yibwe n'abambuzi mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu Shiro w'Imana. Ido ni ido na Mukubaya Mutambela mwijwi rya Aimable Kavunja Paul.
Umusore w'imyaka 18 azwi ku izina rya Olivier Mboko yarafatanywe ibyuma bitanga umuriro navyo akaba ari pano zibiri hamwe n'ibateri inyuma yo kumena idirisha ry'ibiro by'umukuru wa karere ka Barara ya Ruguru mu ijoro ryo kwa 17 Shiro wa 18 Ntwarane. Amakuru twahawe na bamwe mu baraho yemeje ko ipano imwe n'ibateri byari bimaze kugurishwa. Mwamenya ko nyene kwiba nabo baguze ibyo koresho bahagaritswe n'igipolisi cya Kongo.
Aha niho nshuti bakunzi ikiganiro yaga cy'umunsi tukirangirije igikorwa cya Serge Bisimwa ahagarikiwe na Jacques Kahora kuri mikro ya Jewe Pascal Ndayishimiye naho ubutaha.